né radio esui di America. Esui di America di Hoshkiza, di Gallo di Radio, Mukirundi, Mukir Rwanda, Murundi, Mutuvia Kumirongo Bigu, Fia Shotweb, Kometiro Chinichina, Kometiro Mirongi, Rwanda. Mutumbira kuri FM ijana kane ibice bitatu mushora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cy'amakuru we zitatu akaburungu radio yacu bewa akaburungu com muri neza nshuti mwese namwe akunze radio ijwi ry'Amerika muri kumwe na Frederic Undikije ikaze mwese mu kiganiro muri sanga
Muri sanga ni kiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatu.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Mukigani ya mwisa na chomo si tugie kufuga hanini kuruhara kwa fasoni na wakenyezi mwiterambele no mukunga unga amahoro muri usangi uruhara kwa fasoni wikorwa mwiterambele no kunga unga amahoro ni rukiri agaseseshwa rumuri fasoni warundi kazi baragize uruhara nangere masezano ya Arusha kandi subgambele uruhara kwa fasoni ugaragaye mu bijanye na politika uruhara ni gwarukingaha gwara bandarije cyane 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 mu gitigiri cy'umwiyi cy'abafasoni bari mu nzego za leta karatsinda mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana cyane mirongo icyenda na gatatu umufasoni yari yarabaye umushikiranganji wa mbere aho rero uyu nawe akaba yari madame Sylvie Ngiye ekana muri leta nshasha y'u Burundi igitigiri cy'abafasoni bari muri leta gishika kuri batanu abafasoni barundi kazi barabandanya no gutumwa ko makungu ku giti cy'abantu bashobora kugira uruhara mu kumvikanisha abategetsi bari mu matati ya politike tukivuga kandi ku ruhara ntangere abanyapolitiki babandanya kugira abafasoni hirya no hino ku isi n'abafasoni muri rusange ntitwokwibagira umufasoni wa mbere w'umwirabure kazi agiye kwa vice perezida muri Leta Zunze Amerika Kamala Harris nkuko rero byigaragaje uruhara rw'umufasoni mu buzima bw'igihugu ni uruhara ruhambaye cyane rwose mbega hakorwa iki kugira ngo ubwo uruhara rw'abafasoni n'abakenyezi rubandanye kwiyongera mu nzego zose z'igihugu no mu buzima muri rusange uyu munsi rero kumwe n'abafasoni babiri bakomeye cyane rwose incabwenge mu Burundi turi kumwe na Professeur Marie Louise Barichako muri neza Professeur Barichako
ndabahaye mwiriwe kandi mwakoze kutunumira
murakoze kuba mwiteze ikiganiro turi kumwe kandi na Professeur Pierre Ndayiragije wewe akaba ari ngaha muri Leta Zunze Amerika mu gisagara cya San Diego aho ni mu ntara ya California mwiriwe neza Professeur Ndayiragije
mwiriwe neza Frederic ndamushimiye cyane ko wantumiye kandi ndashimiye nuko watutumiye kuri icyo kiganiro cy'abakenyezi
Mula kodo cyane rwose kwa mwese mwitabye icyo kiganiro reka imbere yo gutanga ikiganiro duhe akanya abatumire bacu batwidondore kurusha reka dutangure kuri Professeur Marie Louise Barichako
murakoze kumi jambo jewe ndi Marie Louise Barichako ndongoye muhari inamahoro w'abakenyezi n'abikeme baharanira amahoro n'umutekano
namwe Professeur Pierre Ndayiragije
narabaye umwigisha muri kaminuza ndongera ndamushikiranganje w'abakenyezi ndongera ndakora n'amaproje yo kubakira abatesheje ibitabo ngira ndogeza ngaho ubu naho narasusurutse mu ntara ya California mu gisagara cya San Diego mugabo ndabandanye nkubikira iby'abakenyezi kuko biranezera rwose ndakunda ko abakenyezi batera imbere icyo cyifuzo ndacyamanye
murakoze reka tuje ku muzi w'ikiganiro rero tutangure cyane cyane ku ruhare rwa fasoni ndega kugira ngo ubwo ruhara cyane cyane ku barundi kazi kwagumye guyongera gushika ubu kugira ngo rutsimbatare ikarutandukire n'izindi nzego zose hokorwa iki reka dutangire kuri Professor Barichako Marie Louise
ruhara rw'abakenyezi mu iterambere no mu kubungabunga amahoro nk'uko mwabivuze n'ukuri n'ikintu gikomeye cyane ikintu cyonyine turiko turabona nuko benshi bataratahura ko bitagikunda gukumira abakenyezi kubera yuko ikumira ry'abakenyezi gukumira abakenyezi n'agahombo gakomeye cyane ku gihugu cyose mu gihe rero abantu benshi batarabitahura cyane cyane ababicetswe cyane cyane abafata ingingo cyane cyane abari imbere bakiri imbere mu gutwara ndavuga nk'abatwara imigambwe ndavuga nk'abatwara amashyirahamwe ndavuga nk'abatwara ibigo bitandukanye mu gihe cyose batatabura ko gukumira abakenyezi ari agahombo hari icyo tutarashikako rero icyo bisaba kinini bisaba ko babitahura kandi bisaba ko natwe ngo abakenyezi tubitahura neza hari aho nibaza yuko ngira ngo tutarabona ko bishoboka nubwo tubona ko bishoboka nuko tubona ko byamaze kuba twarabibonye ariko haracyariho kwitinya kubera uburyo ibintu bikorwa mu bihugu bimwe bimwe sivuga mu Burundi gusa ndavuga mu bihugu byose nko muri Afurika n'ahandi uburyo ibintu bimwe bimwe bikorwa nka politike nk'abakenyezi benshi barashakinya kuja muri politike kuko bibaza ko politike ari ubeshi ari amanyanga ari biturire ari igikenye ingufu ukankama n'ibindi bintu bene nibyo ugaca usanga barabitinya banka banki induru bankugwamo bagaca bagomba kwiganya kereka reka ndye bikendyame kare yamara rero ivyo vyose niho tugira tuti birakeneye ko tutangura kwiyubura tutangura kuraba mbega uburongozi dukeneye bumeze gute budushikana aha dushaka kuko vyose birajana tuzoronka abarongozi beza abarongozi bakunda igihugu babaye igihugu baca batangura kugurura imiryango kugira ngo umwe wese ufite atera wese agitange
umuntu ashaka kuvuga ku iyo miryango iriko iruguruka buhoro buhoro twihweje ukuntu ikibazo cy'abafasoni kiko kitabwaho hose ikana mwebwe murazi ko mu minsi heze mwagize urugendo rukomeye cyane rwose mu gihugu cya Cote d'Ivoire mutubwire n'amabanga mwari mwashinzwe icyo gihe murabona ko uruhare rw'abafasoni ruko ruriyongera ariko
sinobihakana ko ruriko ruriyongera cyane kuko ndabizi aho twahereye ndabizi arabyibuka umufasoni duhuriye kuri muri kiganiro pia aho twatangura arabizi aho twari jewe ndashobora kuba ndabivuga maze kubivuga kenshi natanguye gukora kandi size ndi mu ba mbere batanguye gukora mbwabaho natangura umukenyezi nta gaciro kanini yari afise jewe natanguye gufata urugendo gusaba uruhusha umugabo wanjye nkajya gusaba uruhusha kandi akamikete kugira ngo njane muri immigration bashobore kumpa pasiporo bashobore no kundeka mfata indege jewe natanguye gukora ntashobora no kugura konti muri banki umugabo atampaye uruhusha murumva ari ibintu byinshi twamaze kurengana ubu hariho byinshi byatanguye ku imiryango yarugurutse nk'uko wabivuze abakenyezi baratebye barabashikira nganji twebwe twaramaze imyaka myinshi n'abapiya aho batanguye kuvuga iterambere ry'abakenyezi bagaha abakenyezi babiri ubushikiranganji kandi abo bakenyezi babiri bwamari bwa bushikiranganji bwa bundi nyene uraba abakenyezi n'uburaba ibintu bya affaires sociales
ubwo bushikiranganji umufasoni Pia Ndayiragije ari mu ba mbere babo ronkejwe tubwire muri rusange ikintu mubona intambwe imaze gukorwa muri iki gihe n'icyo wanaje gikorwa
ndagushimiye Frederic na Marie Louise ndamushimiye yavuze n'ibyo iyo ntambwe bari bashyize nk'abakenyezi dutangira ikizi yari intambwe igoye cyane yari ikeneye ubutwari nicyo bitumye iminsi yose twanatubanza gushimira abakenyezi bari imbere yacu baduciriye inzira kuva ku kurondera intare yo kwikukira kurondera umuzi wa demokarasi gushika n'uyu munsi abakenyezi nyinshi n'indarangaca mugabo mu gihugu cyacu imigenzo y'ikirundi hari ntawubesha irakenyezwa umukenyezi nicyo gituma rero tuguma tuvuga yuko intambara sinye intambara kugira dushikire ibyifuzo byacu ni gukora cyane n'ishyaka kuko imigenzo dufise ntibidufashamo mu gihe rero tugeze nk'ubu umukumbane n'iza rizu ndabwe nini yarabonetse abashikiranganje barabonetse izo abashikiranganje bese nk'uko abuze atahantu turasura buri amatari turasisa abasitangire cyose b'amakaritsiye mugabo turasise n'abakinga amateka n'abakenguza amateka ibyo ni ibintu byiza rwose mugabo icyo kenshi ntakunda ni uko kumbure kuba baduhaye ibyo bibanza ngo tunekereze bishaka yuko umukenyezi arose icyo kibanza aguma yibuka ariko tumuhanze amaso arondere icyo atumarira aturonderere ingene yoduteza imbere kumva turi kure cyane kandi imigenzo yacu ntidufashe
uko mwese muri babiri muhura abantu banonose cyane rwose ibyerekeye indero n'inyigisho mwese mwagishije muri kaminuza iruhande y'andi mabanga akomakomeye nayo y'ubushikiranganji mwajejwe uruhara rw'indero n'inyigisho mu iterambere ry'umufasore murabona gute madame Tian Ndayagije
uruhara rw'indero ni urwa mbere kandi uri kurabiraba ababyeyi kuri muri iyi myaka barashira abana bose mu ishuri icyo kimwe no kugira icyacu bahitamo umuhungu akaba ari wagenda umukobwa agasigara muhira ubu bararunguka abana bose mu mashuri mugabo kubabona kenshi bakiri benshi mu mashuri y'intango n'amashuri yisumbuye tugaca dusanga turababuze igitigiri kiragabanutse cyane bariko baraheza bajya muri kaminuza ibyo rero nabirumva haracyari igikorwa cyo gukora kuko abo bakenyezi dusabira ibyo biti dushaka yuko baba baritse bafite ubumenyi niho bashobora gufasha abantu indero ni ikintu cya mbere turinde gushyigikira abatagiye mu ishuri nabo bariho mugabo hariho uburyo bwinshi nabo nyine bwo kubafasha kugira barangure imigambi kubigisha gusoma no kwandika kubigisha imigambi ushaka korora ukamwigisha imigambi igihe twari mu bushikiranganji twarashyira uruhara rukomeye ku nyigisho kugira inama nkarishabwenge abakenyezi barabikunda cyane kubigisha tsimbataza amahoro mu gihugu nta mugambi n'umwe ushoboka hatari amahoro nk'uko dufite umushikiranganji w'ubutungane turahirwe cyane twashaka yuko nyigisha amahoro duhe uburyo igihe kuva kera twarahindura mu kirundi twarahinduye mu kirundi ibitabo bimwe bimwe ndabyibuka igihe nari mu bushikiranganji twarahinduye igitabo cy'ingo n'imiryango kandi turongera turacyigisha kugira ngo abakenyezi bose twumve ibintu kumwe kuko aribo bamwe bagira ngo turarenze urugero ariko rero tumaze kubereka ko mu mategeko hari n'ibikeneye guhinduka benshi baratwumvise yamusaba rero ko ufasha kugira abakenyezi bahurumbire amahoro ko imigambi yose irashoboka ariko hari ubutungane hari amahoro ku bantu
madame Bacakomari Louise hokorwa iki kugira ngo abarundi kazi eka n'abarundi muri rusange bakemure ikibazo gushwa kibandanya kwibonekeza ko igitigiri cy'aba abigeme baje mu ishuri ishobora kuba ari gitoye ugereranije n'igitigiri cy'abahungu eka n'abasore baje mu ishuri bagatewe bagaheza kaminuza aho kurwa iki kugira ngo mwavuze ko ikibazo cy'indero ari cyo kibazo gihambaye cyane rwose kugira umuntu atanguriraho ibyo bintu byoshikirwa gute
icyo cyose icyo cyose turi kuvuga ikintu cya mbere kizokorwa kugira ngo bishoboke hateza kuba politiki y'igihugu ibigenze imbere hateza kuba muri barya bantu batwara igihugu urya ari hejuru ya bose ateza kubigira ikibazo cyiwe akabihagararira akabivuga akabitegeka kandi agakurikirana kugira ngo abone ko byakozwe ntihakagire umwana n'umwe asubira kuva mu ishuri atari hejeje kubera yuko hajya utize biragoye kugira ngo umufashe mugabo mu gihe amashuri abana bose bagiye mu ishuri bakigishwa aho biroroshye cyane kugira ngo ushobore kumushikana aho ushaka kumushikana ariko iyo atashoboye kwiga birakugora rero uwa mbere wo kubikora ni utwara igihugu abasigaye bose baheza baca bamukurikira kuko ibyo yategetse bateza ko araba yuko babikora batabikoze urumva hariho uburyo bamenya kubikurikirana icyo ni icya mbere icya kabiri nacyo ni igikorwa cyo guhoza ko mugabo jewe ku by'ukuri ndiko ndabiraba abarundi benshi barabitahura ubu baramaze gutahura ko atabyo gukumira abakenyezi bikibaho raba mu mihana n'imiryango yose ubu ababyeyi barashira abana mu ishuri ababyeyi barashira abana bose mu ishuri mugabo hari ibintu bimwe bimwe mu bwenge bwacu bitaruguruka bakiyumvira yuko abana b'abakobwa ubuzi bashobora gukora ni ukwigisha ni ukuvura n'ubundi buzime n'ubwo buto buto ariko hari ikintu bakunda kuvuga kenshi bati nta kigamije uzohindura ikintu na kimwe utari muri cyo mu gihe abakenyezi batagiye muri byose ngo baje muri ibyo bya politiki baje muri ibyo by'ubutunzi baje muri ibyo by'amahoro pe ariko aravuga ntibizohinduka na rimwe kuko uwifuza ko bihinduka agumye hanze ntacyo ashobora gukora rero hariho uruhara rwacu twebwe nk'abakenyezi natwe nyine kugerageza kuguma duhimiriza twigisha abacu n'abakobwa bacu mugabo cyane cyane inzira izocigwa n'abategetsi abategetsi n'abakunda igihugu nibamenye ko abakenyezi n'abakobwa ni abanyagihugu kandi barafise uburenganzira barafise icyo baterera barafise icyo bashoboye ntibabugurure umuryango binjire babikore kubera yuko ubu uyu munsi turafise n'ibyo amaze kuguruka imiryango mugabo turacyari muri bya bigi by'ibiharuro kuraba ko igiharuro kiriho ariko isi hari icyo dushaka dushaka akamaro kurya mufaso ni piya bivuga icyo dukeneye si igiharuro arashobora kuba umwe agakora ibyo 20 batakoze rero turakeneye abantu babyumva babishoboye kandi bashobora kubikora abakenyezi babyiyumvamwo kandi bagiye bagiriye abakenyezi batagiye bagiriye bo nyene cyangwa umugambwe wabo cyangwa umuryango wabo cyangwa ubwoko bwabo bwabagiye baserukira abakenyezi bazokubwira abakenyezi bazokugurura imiryango ikaguha gusumba kugira ngo hinjiremo benshi
ikibazo cy'uku tezimbere abafasoni ikana uko ikibanza gikwiye uko mwabivuze ni ikibazo kiko kiricarirwa mwavuze ko kera ha muri leta yamo mu bushiranzi bumwe cyangwa bubiri uburi ko urashaka butanu ariko ivyo bitigire nk'uko mwabivuze ntibikwiye hanyuma tukaba tuzi kandi ko muri iki gihe nk'abafasoni nka bose batize amashuri ariko bakeneye kwiteza imbere ikintu cyokorwa ku bafasoni muri iki gihe batashoboye kunonosora za kaminuza batagize amahirwe yo kunonosora kaminuza ariko bateza gutera imbere hokorwa iki akamaro k'amakoperative ko ba akamaro gaki ku bafasoni madame Pia Ndayiragije
igikorwa cya mbere cyabonye gikenewe tumaze kwigisha ibibereke imitwe n'imigenzo icyo twagiye dusanga twabonye yuko tutari bushobore guhindura ayo mategeko n'amateka yo mu Burundi ngo bihere mu munsi umwe cyangwa mu myaka twagiye dusanga ahubwo twenda kwigisha umukenyezi kurondera icyo yuzana mu rugo ingene ayo ica amarira urugo kugira ronke nawe icyo atunze kuko bisanzwe nta na kimwe dutunze mu rugo nta na kimwe gushika n'ubu biracyagoye urabona no gutoranije nta wivuga nta n'umwe arabyiba mugabo twagiye dusanga tuganiriye n'abakenyezi yake yatubwira icyari kibuze nk'uko amarira urugo yavuga ati ni konti muri banki nta rushoro rwo kuguruza twasanze batagira ingwate ikintu ngo ngwakirize kugira bagire ingurane niho rero hakiye havuka aya ma microfinance ngo ni amakoperative tutangura bajya hamwe turabyigisha baragira amashyirahamwe atangura amashyirahamwe aretse baraba aya ma microfinance za CCM za wazi zirakomeza ingwa abakenyezi benshi ni ntambwe ikomeye mugabo icyo nifuza ko abakenyezi bari muri ayo microfinance bakibagira ni ikintu gikomeye twari twashyigikiye cy'ukwigisha cyo kubandanya inama nkarishabwenge kuko ibyo twasanze tubikeneye rwose kandi nicyo gitandukanya amamikorofinansi n'amabanki amabanki ntakeneye kugira inama nkarishabwenge z'abanywanyi baraza bakabika bakabikura ariko twe twashaka tubigishe neza ingene babikura kandi byongera bituma baguma bari hamwe bagize urunani mu gihe bakorere hamwe bashigikira amahoro hamwe hariyo icyo cyifuzo cyo gukorera hamwe cy'ugutwibataza amahoro kuko ayo mashyirahamwe menshi yaciye atangura hacara bivana mu Burundi niyo yahavuye mbere afashe n'abantu nk'ukokorora
yegobe uruhara rw'abafasoni mu kubungabunga amahoro turarugaruka ko ariko nashaka mbaze na umufasoni mbare cyako agira icyo atubwiye ku byerekeye ukuntu abafasoni batagize amahirwe ku jamuri kaminuza canke bataminuje amashuri kugira ngo ashobore kuba kuronka amahirwe yo kwigisha muri kaminuza canke gukora mu zindi nzego za leta ikintu cyo baha ubasha bakwiye niki ico kibazo cy'amakoperative kivuzwe kugira amashyirahamwe kugira ngo ashobore kwiteza imbere mu byo butunzi ico ni kibazo gishobora gufasha cyane cyane n'abafasoni muri rusange
ishobora ikintu gishobora gufasha cyane abafasoni reka n'abandi bose batashoboye gushika aho bashobora kuronka ubuzi bwo mu biro kandi noneho muri iyi myaka tugezemo ubwo buzi bwo mu biro ntimubwire ngo nibwo butungisha ntimubwire ngo nibwo buhesha uburyo bwo gusumba abandi bose rero icyo kintu cy'uko bikenewe kuronderera abo bantu batashoboye kwiga amashuri menshi uburyo bwo kwitunga no kwiteza imbere ni ikintu gikomeye cyane kandi nta terambere ry'igihugu rizoba ibyo bitabaye kubera yuko abantu benshi dufite benshi n'abatize gushika ubu kandi abo benshi igihugu kirabakeneye n'abandi bakeneye kubaho batagumye bateze ubafasha batagumye bateze umwana azobazanira bake bashobora kwifasha bakiteza imbere benshi barafite amatongo n'aho twari duto duto bashobora kuduteza imbere bagahita bakiga kudandaza bakiga guhingura bakiga byinshi gushora na kure byoshoboka urabona nk'ubu hari iwacu mu gihugu iwacu turafite Tanzania turafite Congo turafite aho dushobora gushora henshi mugabo abantu babyigishijwe rero John yumvira yuko icyo si ukuvuga ngo ni ikintu twashobora kwiyumvira tutagikoze iterambere tuca twibagira nta nakome kundi bizokunda ko duteza imbere igihugu atari ugufasha abanyagihugu kwiteza imbere biteje imbere igihugu izotera imbere batiteje imbere igihugu kizotera imbere ni ukuvuga ko atari ukuvuga ngo mbega twobigira cyangwa ntitwobigira ni itegeko biteza gukorwa
tugarutse ku ruhara rwa fasoni nk'uko profesori yagize yabivuze ku byerekeye ukubungabunga amahoro ubwo ruhara nago nyine ntabwo ariho agasesesha wari muri Burundi byaribonekeje hariho n'abantu benshi bavuga ko yatawe abafasoni amasezerano yarusha ari gufata igihe kirekire kurusha mbega ku bwanyu hoshimikirwa kuki uruhara rw'abafasoni mu kubungabunga amahoro gufata iyo ntumbero gufata ikihe kibanza
abakenyezi biroroshe kubaronga benshi bari mu mashyirahamwe gushika ku mitumba baragize amashyirahamwe biroroshe kuza ubigisha amahoro gutsindakaza amahoro kandi n'igihe imbere y'amasezerano yarusha hariho amashyirahamwe menshi mbere yadufasha muri icyo gikorwa amashyirahamwe amatungo yafashije cyane muri icyo gikorwa cyo gutsindakaza amahoro kwigisha abantu gutatura amatasi abaye gushyigikira umutekano mu kibano ibyo byose abakenyezi barabahamagara benshi bakitaba ku maprovensi bakabika intumwa bagaca bagenda babyigisha abaye abakenyezi baguye mu nama guharisa bwehe bashyitse ku mutumba ni ukuri bagasagiza ibyo bize barabisabikane cyane bifuza yuko babigisha amahoro hakareka kuba ubwicanyi umwenda umuntu apfuye barapfa guhumiriza bikarengana ibyo ni bibi cyane nibyo twagiriye inama icyo kugira tugume turi hamwe nta migambi ishobora kuba tutari hamwe nicyo bituma abakenyezi bamwe ari aba mbere n'ubu ndifuza ko babandanya baba aba mbere no muri iyi migambi mbona abakenyezi bashyiraho ikomeye y'amakoperative mu gihugu sindabaza ingene bahimiriza abakenyezi kuyitaba nubifuza cyane ko muri ajya amahera bagenera amakomine babaha bakaba nabo mu mashyirahamwe y'abakenyezi ni icyiyumviro cyiza cyo kugira amakoperative ku mitungo mugabo rero nzi dusanga ari abagabo gusa bamaze kugabangana nitwo komine yashyizeho mugabo ndifuza yuko abakenyezi nabo nyine baguma bakenyutse kuko abagabo nabo nyine barakenye kuvuga ko bafite byinshi kugira dusangire rero dusangira kuko babonye ko turi abakozi birazo duha ituje kubera turabakenyezi bayiza kubera babone tuzuyikora neza n'ishaka ryinshi kandi kuva na kera mu migenzo y'ikirundi umugeni bamurondera cyane cyane bamushima ko ari inkuru ko akora dukurima dugusya
Bakunzi ba radio y'u Amerika mutuye mu rasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradio akurikira Radio Communautaire La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7 Radio Ngoma ya Mani yo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4 Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.0 n'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9 ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru
Ego me tu fati kwa kukarolo mufaso di ndairagizi ibibanza bikomakomeye bifiswe n'abafaso di mu bihugu bitandukanye mu mashyirahamwe atandukanye byoba byungura iki kuba kubigeme cyane cyane bacaruka mu Burundi
ni bintu bicanga karero keza cyane biratanga gishaka n'ingufu turashima cyane nk'aha muri iki gihugu itegere cyo kuri ubu kazo bari mu kenyezi nibintu bihimbaye cyane twamukeza cyane cyane tumukeza kubera ubutwari bamushimiye buri yatowe kubera ari umukenyezi gusa yatowe kubera ibikorwa yerekanye yakoze n'amashuri afite n'ijambo avuga ijambo agashyikiriza ijambo ryumvikane turifuza yuko abakenyezi bose baduserukira bava imbere baguma bibuka ko tubahanze amaso tuguma tubabagosi erekana icyo wamaze tuzuma nicyo gituma urumva kuva ku mwana wese ari mutoyi usanga kuva na kera twariga mu mutwe abashikiranganji tukiga abakuru badutwara n'uburorero bufasha abana kugira ishaka ryo gutera imbere ubwo burorero burinda kuba ari bwiza cyane nicyo gituma nk'ubuhe mu Burundi namye mvuga yuko kubona ndetse tumushikiranganji w'ubutungane ni ikintu gikomeye cyane twubwira imana akagarukira intahe akaraba yuko imanza zisubira gutsinda neza abantu akagabanya bari mu maburero nk'uko yabyemeye akerekana ubudasa aho rero duca turanezerwa cyane tukamenya kwasize ijambo ryiza aho hose n'umushikiranganji w'abakozi ba leta kera harahoraho nyamaharisabwenge ikigo seteze cyarakigiye abantu barakenera izo nama nkarisabwenge zarabungura cyane n'abigisha kera barahorana amasaje bagira muti bikabafasha gutera imbere kungura ubwenge kumenya ngo nabigisha iyo hari reforme yaje nyuma bakayibigisha bakajya barababaza ingenimeze izo nama zarabuze ko n'umushikiranganji w'abakozi ba leta nasubire kukabura abakozi
abafashe tugarutse ku cyo kibazo nyine profesor Baricako icyo kibazo cy'uruhare rwa fasoni rwiyongera mu fasoni nagerageje avuze ikibanza gikomeye kizofatwa umufasoni wa mbere w'umwirabure aha muri Leta Zunze Amerika Kamala Harris hariho umufasoni w'igihugu cy'Ubudagi hariho benshi hariho barangwa amashyirahamwe akomakomeye harimo mwebwe mwatumiwe ejo bundi kugira ngo mufashe abanyagihugu muri Cote d'Ivoire muri icyo gikorwa cyane cyane y'abafasoni ibyo byose ku bwanyu bifite ingaruka nke ku rwaruka eka ku bigeme cyane cyane babona kazoza kabo ikabifuza ko kazoza kabo na kunyine ko tere imbere nkuko abandi babigezeje
ingaruka ya mbere bifite no kuhereka ko bishoboka hanyuma ikindi cya kabiri no kuhereka ingene bigenda kugira ngo umuntu ahashike ntibikiri bya bindi byo kurindira ngo bavure ko nk'abakenyezi bo twaramaze kubitahura nta baguha nta nemba gucosanga biri ku meza byapanze byose ngo nututore impaka uhaguruke ubirwanye rwaruka rero ni umwanya mwiza wo kubona iyo bica ingene bigenda kugira ishaka kubihagurukira kandi kubyiyumvamo no kubikunda bakamenya yuko iby'igihugu birabaraba ibiriko biraba hirya no hino aho uri birakuraba urabijejwe ntiwicaye ngaho gusa ngo bakuzanire baguhe umugabo akuzanire igihugu gikuzanire uri ngaho kugira ngo nawe uzanire umuryango uzanire igihugu kandi uzanire n'amakungu bishobotse rero urwaruka nk'ubu jembo nimenga ni umwanya mwiza wako n'ukuri barabibona ko bishoboka niba ariko barabona nk'uwo oya zoba visi perezidanti bakabona muri Alemanye ingene rimeze bakabona no mu bindi bihugu bimwe bimwe biraryoshe biraryoshe kandi biratanga ingufu byarabaye muri Afurika twari dufite Ellen Sirleaf Johnson yarabaye perezidanti yatowe biraza turabona ko bishoboka ubu rero rwaruka rwacu nibahaguruke bamenye yuko bitakiri nka kera ntacyo gukuzirira bikiriho mugabo bizosaba umwanya wa mbere ko tubashigikira nk'abakenyezi abakenyezi turinda gushigikirana tugafashanya ntituzoshigikira ngo nuko ari umukenyezi tuzomubwira ko twamuraze tukabona ko atisisha rushije abandi kandi tugomba kumenya yuko ugomba gushyira imbere wese ateza kuzana icyo arushije akarusho akarusho afise ni ko azana akamaro karengeye akabandi bafise azanye niko kazomuteza imbere nico urwaruka rwacu ngira ngo ruriko rurabona muri abo bose bahiganwa bagatsinda kandi bahiganywe n'abantu bagira ngo nibo bihangange ugasanga rwatsinze cyewe numva uyu mwanya ni mwiza gose kugira ngo imiryango itari yarungurutse yuguruke icambesho turabona ko bishoboka cyakabiri naco rwaruka rwacu uye amaso arugose kurusha kera ubu barabona barumva kandi baratahura kandi baragenda bakavanura kaja handi bakabona handi ngene bigenda ndumva jewe ndindemesha rwose kandi mbona yuko turi mu nzira nziza mugabo no kuguma turiko turatera kamo duhimiriza urwaruka rwacu kugira ngo ntibahave babiraba ngivyakure ngo jewe sizi wanje jewe si jewe kadata kamama oya ho yabo kandi bazobishobora
iga madame Pia Nairagije mufasa ni baracyako yavuze ikibazo cy'uko abafasoni abigeme nabo nyine bateza kugira uruharo hambaye kuko atakintu na kimwe bazoronka bahawe nk'uko umwe wabo bihawe kuri pla cyane ku isahani twavuze kandi n'ibindi bihambaye cyane rwose imico twavuze ibintu bimwe bimwe bishobora gutuma abafasoni biteza imbere reka kuja mu mashuri kuminuza reka kuba incabwenge za mbere ko yamaze kwigaragaza ko iyo abafasoni bagiye mu ishuri barusha kure ubwenge n'abagabo aha turabibona muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri za kaminuza imwe niyo abafasoni usanga batsindiye cyane rwose akamumotera abigeme n'abafasoni muri rusange naka uruhara n'urwabo bwa mbere na mbere
ego cyane uruhara n'abakerezi barinda kuguma barinda arangabyo kandi kurya mu ishuri iyo tugiye mu ishuri iyo uri kurigisha nta mwana ugabira amanota bose barayakorera abahungu n'abakobwa tubigisha kumwe tukabakosora kumwe uko rero niko no mu buzima bumenyera bagakora kugira ngo bashikire icyo bifuza ntibagire ngo jyewe kubera ndi mukumba wari kunyongera inota icyo ntitwigeze tugikora icyo ntikibaho no mu buzima rero ntidushobora kurindira ngo bazongera mu santere cyangwa bazongera mu matara urinda kubikorera kongera ukerekana kubishoboye ibyo rero urumva uruhara runini ruri muri twebwe abakenyezi turinda kuguma mugabo dukangurira abakiri bato kugira ngo bagume bafite ibyo ushaka kuko ari ibisa amazi byinshi ndabona n'ubu abana baca amashuri bakasanga ugasanga babyaye bakiri bato ibyo byose tuba duhombye cyane turinda kuguma tusize ibyisho kuri aba bana bacu tubateze imbere tubabwire ibirinda gukora kwa ingena murinda gukora ngo abashikire ikinyenga kubandanya rero inyigisho mu bihe byose mu nama n'ikintu gikomeye kuguma tubateye intege kandi tubabwira bibandanya mwige 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 noneho kandi ninagoye amashuri ari hejuru baragerageje kuyagwiza mugabo ikibabaza n'uko usanga bariko bayavamo umenga bazibukiwe sinzi iyo byavuye mugabo yababati igikuru rero abakenyezi turinda kumenya yuko ntituzorindira ngo baduhembe bishoboke nitwe turinda tubishikire kandi n'icyo gitegere ntitukigaya bagira ngo 30% oya gutuma baba bake beza badufitiye akamaro ntidushaka ko bashyiraho ibizamirongo dushaka babe beza baduserukire baba abantu b'abakozi bongere badufashe gushyira imbere imigambi ya twese
igome profeseri baricako mwavuze nk'uko umufasoni ndayiregeje abivuze uruhara rwa mbere na mbere rw'abafasoni none n'abigeme akamotera abigeme n'abafasoni n'akahe
kakamuno bakera nuko byaramaze kuboneka ko abigeme n'abakenyezi bashoboye ibyo ntawe ukibihagirira birageza nuko abakenyezi biyemera abigeme biyemere bamenye ko babishoboye ntawe uzobagira ngo nabyo bashobora bahaguruke biyemere bareke gutinya bareke kuguma bishyira inyuma bahaguruke bakoreshe ubwenge bwose bafite ingufu zose bafite ubushake bwose bafite kugira ngo bahagarare neza ntibagire ngo bijya n'ibimbo sigwanje bijya nabyo bashobora barabishobora byose kandi byarabonetse ko babishobora uno munsi ikintu cyonyine abigeme n'abakenyezi bacura bahimiririzwa ni ugushyiramo ingufu zose kugira ngo bageze mu guhiganwa baba ba mbere bageze mu mashuri baba ba mbere bageze mu buzi baba ba mbere aho bari hose baba ba mbere kugira ngo bashobore kuza baratera intambwe bashike hata dushako bashika tari ya hejuru bashike no muri zijya nzego zose bashike no muri bijya bindi bijya bikoba bindi ari cyitunga ari cyo ari cyo kwigisha ari cyo ubushakashatsi ari cya technology hose bashike yo kuko ntibazohindura nkuko nabivuze kare nta kintu na kimwe ushobora guhindura utari muri cyo abakenyezi rero nibahaguruke binjire muri izo domene zose bazishikemo bazironkemo ibibanza kugira ngo iterambere rishobore kubashikira kandi nibashikire gusa ngo babironke mugabo baritange abaribo baritwara barisane muri ya nzira twifuza ko rijamwo y'abanyagihugu bose y'igihugu na bene cyo
uruhara bunicyo mu iterambere ry'abafasoni eka mu ntumbero yo gutera kamu abafasoni kugira ngo bakore uruhara rwabo uhambaye cyane rwose haba mu byerekeye ingo haba mu byerekeye gutsimbataza amahoro kugwiza itunga n'uruhara ruhambaye cyane rwose eka imico irafise nayo nyine uruhara nk'uko twabivuze hanyuma tukaba tuzi ko naho mu Burundi cyane cyane icyo cyiyumviro cyo guteza imbere abafaso n'ikiriho kiratera imbere ariko hari n'abashobora kuba batarajijuka cyane rwose mbega akamu koko koterwa nk'abashinga nkaye n'abagabo eka n'abahungu muri rusange ko bakahe Professor Pierre Layagije
abashinga nkaye barinda kudufasha kuko turi hamwe dusangiye igihugu imico turinda kuyigira hamwe bakabona neza aho baturenganya tukahakosorera hamwe icyo gituma cyane cyane n'amategeko arinda guhinduka bayahindure bahindure ibitabo by'amategeko mu kirundi babyigishe abantu bamenye aho bashigije abakenyezi kuko hariho henshi hanyuma abashinga nayo kandi kenshi abatari bake ndiko ndaraba uko nabona kera barashigikira ibikorwa by'abakenyezi muri rusange afese umugambi yariko aradandaza warabona yuko hariho benshi babikora bumvikane ikibi n'igihe umukenyezi yocomenga byose arigunganya mugabo ivyo kenshi abakenyezi barakunda gusangira mu muryango umukenyezi waba yikunda ni bake mugabo iyo umugambi mwawe uvuganye neza ukawumusigurira arawugufasha abagabo barashaka nabo nyene iterambere umukenyezi yaronse icazana muhira arabisinga mugabo rero mu mico n'imigenzo turacyari kure kuko kenshi nk'amanama batumye ko amanama ukagira urasaba uruhushya rwo kujya mu nama usanga umwenda baca baguma bavuga uburyo aya masunzu anagikora harafise ko kantu kaguma basumvisha yuko ikibazo cyacu cyari ngaha mu nzu mu rugo uraheze ukagerageza kubikora mugabo ukirinda ko wongona yuko ubaye ikibasumu urakurikiza imigenzo mugabo ukongera ntuhebe imigambi yawe ukagumiza mugabo imigenzo ihinduka buke buke ikibi n'igihe wewe bamaze kugira ngo uri insinga ari wewe ntibashoboye kukumvira ibyo byose ibyo dushaka yuko iterambere umukenyezi azanye ribi rya bose mu muryango aheze nawe kandi ahurukire acagire ijambo ko twarabonye ko bitanga ijambo iyo ufite ikintu bavugira ko baramusomye
madame buricya ko akamu namwe motera nk'abashinga nkahe abagabo eka n'urwaruka rw'abahungu muri rusange ku byerekeye uguha uburenganzira cyangwa gufasha abafasoni gushikira iyo migambi yose myiza twavuze kenshi na kenshi barangura neza akamu mu batera ni nk'akare
umuntu batera ni ka kandi nyine nako twese tuvuga kurya byose bihera aho nyine byose bihera mu rugo harya n'umugabo afite amabanga akomeye cyane yadashyigikiwe muhira urabibona iraboneka ntibishika rero umukenyezi kugira ngo ashobore gukora ibibazo twavuze ni byiza ko abashyigikiwe ni byiza ko uwo bubakanye baba babyumvikana ko kandi akabimushyigikira ngo kandi bikaboneka ko amushyigikiye kubera yuko iyo amushyigikiye ntibiremera cyane n'ubwo rugamba ntirugugora hanyuma ikintu gikenewe kindi ni uko n'abahungu bamenyera mugabo biva mu ndero biva imuhira mu gihe umubyeyi papa wabo azokwerekana yuko asomera mama wabo amushigikiye amu mubyo arimo byose cyo ariko ararondera byose bari kumwe kurya muhungu na bazokura abitahura kandi yashika mu rugo gwe niko azobigira nyashika mu kazi niko azobigira nyashika ku ishuri niba amutigisha gusomera mushikiwe no gushigikira mushikiwe no kumufasha mu byo bakora bagafashanya byose bagakorana byose nk'abana bo mu nzu bo mu muryango umwe azocajane cyo nyine ku ishuri azocajane cyo nyine mu kazi azocajane cyo nyine mu rugo rero biva mu ndero cyo twari ko turavuga byose hajya tugira tusaba abakenyezi bigwanire ntibikura iteka n'urupfasoni n'ibanga ry'urugo kuko niho byose bihera ibyo nabyo ni igikorwa cya babiri si igikorwa cy'umwe ntibagire ngo umupfasoni nasonere umugabo we ariko umugabo ntamusonere ntaco ntibikunda kuko abana baraturaba cyane kurusha uko batwumviriza rero aho hari igikorwa gikomeye cyane cy'abashinka nawe barinda gufatanya n'abakenyezi aba bana bagaca bakura babibona babyonka babibamwo bagaca baribyo bajana kuko umwana ibyo yakuriyemo n'ibyo azojana azoja hose numva rero akamo twotera tukatera abashinka nawe bagatera n'abakenyezi kugira ngo bagiharanire icyo kintu mu rugo haba amahoro kandi mu rugo hakaba amahoro no mu kibano hazaba amahoro no mu gihugu hazaba amahoro urumva byose benshi biduhagaze ko twebwe ni twebwe abakenyezi ni twebwe abagabo amahoro ni twe tuyafise
kugira ngo umupfasoni muri iki gihe muri imyaka turimo ashobore kuba afise uburenganzira bumwe n'umugabo kugira ngo eka ibintu byose nk'umupfasoni aronke abironke kubera ubumenyi bwiwe kubera ububangutsi bwiwe kugira ngo ibyo byose bigende neza bishobora kuba byohura n'intambamyi kuko twabivuze intambamyi mubona Professor Pierre yagize yotuma umupfasoni adashikira ibintu byose yipfuza nkuko bavuga full emancipation byo intambamyi zoba ari nk'izihe uko mubibona gushika nk'ubu muri iki gihe
ndabibone nuko iterambere byo kuzura turonse ubwa mbere abatwigisha neza imigambi kuko hariho benshi kumbure dushaka iryo terambere muga tukaburaho tufatira turakeneye abaguma batera inkunga abakenyezi mu migambi yabo ibyo ni kintu nino hose urabona abantu barafite ababafasha tuguma turondera abafasha imigambi kugira ngo ishoboke ari imigambi y'ukwiteza imbere ari imigambi kurondera amahoro ari imigambi y'uguteza imbere urudandazwe ibyo byose birakenera ko babidufashamo leta yaravuze ko izofasha turaba uruhara rw'umukenyezi ngene umukenyezi arimo abyifuza yuko abarimo kuko basanze abakenyezi benshi bari mu mashyirahamwe bariteguye kuronka ari amakoperative imwe yabone hanyuma rero bagashyiramo icyo nifuza cyane cyo kubandanya babigisha ihinduka ry'amategeko babigisha ingene biteza imbere babigisha n'ingene buguma mu mashuri uko twavuze ishuri niryo riza imbere aba bana bajya baragira ingorane biratubabaza cyane ko baba ari abantu tuhunze mubaye ingirakamaro bagerageze imbere y'abana bayikurikire muri iyi myaka igoye hanyuma abakenyezi bari imbere tubasabye ko ama bikenewe basabe n'impanuro abandi ko hariho benshi bari imbere yacu batanguye gufukwa ni byiza kugira urabaza n'ibitera imbere n'ubumenya imigambi ikenewe n'ingene bibandaje babandanye bashyira imbere iterambere rya bose ntibinda kuraba ngo ndi kunkorera n'umuganga wanjye ndetse ibyo shyizwe ntitwigeze tubigira ntibinda kumva iterambere rya bose niho umugambi wawe umera neza
igabe namwe Professor Barichako ikintu mubona cyangwa ibintu mubona byoba ari intambamyi ku migambi yose yotuma umupfasoni itera imbere reka mu byerekeye ubutunzi abananya igikorwa cyiwe cy'umuntu akomeye cyane ngo mu rugo kubungabunga amahoro eka no mu bintu byose by'ingirakamaro byotuma yiteza imbere hari ibintu mubona byoba muri iki gihe bimeze intambamyi
keje intambamyi yonyine mbona ikomeye ni uko twova mu majambo tugaca mu ngiro ariko ibintu byinshi byabaye kandi ubundi zagiye buracamo ibihugu byinshi byagiye biracamo hari ibintu by'inama zabereye Beijing hariho amasezerano yagiye araba ngo icyo bita l'accord de Maputo by'agateka kazi nta muntu k'abakenyezi hari ibya resolution 1325 ya Conseil de sécurité de l'ONU hariho mu Burundi barigeze harabaye code personne de la famille n'ibindi byinshi aya mategeko yose menshi arahari uno munsi gisigaye n'iki hasigaye ko tuva muri ayo majambo tukaja mu ngiro umunsi twoja mu ngiro abarongoye ibihugu bakabifata mu minwe kugira ngo babivuze kare bakiyemeza kubikora nta kintu na kimwe kikibibujije kuko n'ibyo by'imigenzo bya kera n'imico ntacyo bigitwaye na kimwe abantu bose barumva ko ibintu bishobora guhinduka harahindutse byinshi murazi ko kera nta mugore yapfuga ngo inkoko kazi n'ibika isake iriho ariko umukenyezi arafata ijambo akarivuga umugabo we akarimuha n'ibindi byinshi byahindutse ni ukuvuga ko ibintu bishobora guhinduka hakeneye gusa ababihagurukira abategetsi jewe niho ndabibona be mu majambo tuje mu ngiro amategeko ariho tuyashyire mu tuyakoreshe hanyuma ntitwagire ikibuze baheze batse barongera ko buhoro buhoro jewe mbona ku by'ukuri n'ibyo bikwiye kuko kenshi abanyagihugu iyo babonye kuri kubajana mu nzira y'ineza yabo n'ibyo batahora bakira baremera bakabikira ubu rero niho mbona hakwiye ijambo ry'abategetsi igikorwa cy'abategetsi iyo bazohindura ibintu kandi bigahinduka bihindukiyeko
yego twavuze n'uruhara rw'abafasoni mu mashyirahamwe mpuzamakungu abafasoni barongoye amashyirahamwe mpuzamakungu si bake ariko kandi si na benshi ugereranije n'incabwenge nyinshi z'abafasoni ziri ku isi hose ikintu mwibaza cyakorwa kugira ngo abafasoni baseruke cyane rwose nko mu mashyirahamwe mpuzamakungu ni nk'igihe Professor Ndayiragi
abakigeze bakorerana mu mashyirahamwe mpuzamakungu kenshi ikigora iyo bamaze kugira imiryango yabo biragora rwose ko amategeko bakorera ko hari aho usanga bajya barabahindura ibibanza bahindura ibihugu cyangwa ugasanga umuryango wanjye kumara ibirundi urindiye kuza hariho ibintu bitari bike bigora usanga abakenyezi ni bake bashobora kugenda gushinga gukorera hanze kure cyane muri ayo mashyirahamwe kubera icyo kibazo cy'umuryango hariho abuzi kenshi byabuza kwitaba ubutumire iyo babamaze kugenda gukorera hanze iyo ni intambwe kandi irakomeye umuryango ni iby'imbere umugabo uhageze ibishoboka ugasanga amategeko yo muri ibyo cyangwa byamutumiye agufashije kuzana umuryango vuba ni byiza rwose hariho benshi bacyo bakora neza bakaguma batera imbere mugabo hariho icyo kibazo kiratugora kandi si twebwe gusa no mu bindi bihugu icyo kibazo kiragora cyane icyo nokongera ko mu bituma abakenyezi kenshi badatera imbere turafite uwo muco ukitu kidukinyiza cyane kwitinya naho bavuga bati baraduhaye ijambo turashobora kuvuga ariko ni bake cyane ni bake rwose bakenyura ijambo bakarishikiriza nk'abashingantare nk'uko abashingantare bagirana turafisa ako kantu tinda gukora turabe ingene twisinda tumenye yuko turinde gushira ubwoba tugashyikiriza ijambo ry'ukuri kandi tukaguma twerekana ko dufite ishyaka ngo dutuze gusiga ibyo rero abakenyezi barashaka kuruhara benshi baca baruha n'ingoga bagaca baheba bakabizamo
egome Professor Ayiruiza baricako namwe mu gusozera nyine mu gice mutubwiye ku kuntu uruhara rwa fasoni mu mashyirahamwe mpuzamakungu cyane cyane mu bibanza byo kurongora amashyirahamwe kugira ngo ibyo bitige bibandanye byiyongera ku bwanyu ho ku rwiki
birya navuze burya birya turiko turavuga nimubwire ngo ni iby'abarundi gusa ni bose haba muri Afurika haba mu bindi bihugu umukenyezi ntarashikira ikibanza ciwe by'ukuri baraciyumvira cyane uravye nk'ubu tuvuge nk'ibi bitwa ariko turavuga mu kanya birya ngingo ya Conseil de sécurité de l'ONU resolution 1325 twese turayivuga kandi yavuye muri ONU mugabo ugiye kuraba ubu ni itangwe gutera imbere buhoro buhoro niyo batanguye kubishyira mu ngiro buhoro buhoro ariko imaze imyaka 20 ni ukuvuga yuko byinshi barabivuga kuko babona ari byo bikwiye kandi ari byo bibereye bagaca bafata ingingo mugabo kubishyira mu ngiro bikagora kuko bisaba ko mu mutwe wabo no mu bwenge bwabo bihindukira bakabona ko ibintu bishobora guhinduka abakenyezi bagafata icyo kibanza rero n'ibintu bitanguye buhoro buhoro mugabo biracasaba ko abantu bahinduka n'ubu nyine nariko ndabivuga bizosaba yuko ababijejwe bafata ayo mategeko bakavuga bati uburo turashyira mu ngiro ni ibyo twiyemeje ni ibyo twishinze kandi tuzaga gusura inyuma tukabwira abadutumye ati imwe mwadutuma twarabikoze ubu rero n'icyo kintu usanga kenshi kigora mugabo n'icyo gikorwa kiriko kirakorwa jembo nabiriko biratera imbere buhoro buhoro ariko n'ukuri biracari kure mugabo ko byatangwe n'ukuvuga ko bishoboka tuguma twizera ko bizoguma bimera neza gusumba twamunotera abakenyezi ni ukuri guhagurukaho nyene ntibaguma barizya ko baza kubarondera iyo bari bajahabona kuko kenshi hari aho usanga nk'ubu ariko baragira nk'abaja kugira amahoro mu gihugu kinaka amugasanga agiye abagabo batanu none kubera iki agenda abagabo gusa kandi hari abo nta bakenyezi twabonye ngo nta bariho barashobora kuvuga ngo nta bakenyezi bariho bashobora kuja ku guhagararira amahoro mu gihugu kinaka kandi tubizi neza ko abakenyezi bahari tubazi twebwe mugabo bakavuga ko atabo babonye rero birakwiye yuko n'abakenyezi nyene bomenya yuko kugira ngo ntibababonye si ukuvuga ko batababonye by'ukuri mugabo bateza kubahabona ku buryo atawoshobora kwihenda ngo avuge ngo ntabwo nabonye kandi bose babahona rero nibahaguruke ko dusaba yuko abategetsi bashyira mu ngiro amategeko biyemeje niko n'abakenyezi bacu tihaguruka mwerekane ko ariho muri muje mu bikorwa babasange mu bikorwa hanyuma munaronke n'icyo kugira ngo nibaza yuko aho turi ni heza n'ukuri biriko biraza ibiza nk'uko twabishaka mugabo abakenyezi bahagaruka bakaba benshi bazobura iyo babaca aba babashyiremo
akajambo ka nyuma profesor Pierre Ndayiragije gusozera
nage mbone yuko abakenyezi ibyo bifuza ibyo baharaniye bitari bike niko biraboneka hakeneye nyine yuko abakenyezi bose gushika hasi ku mutumba bashyikirwa babone yuko bakuru babo bayabasabiye icyicaro bahigura gishyikire cyane cyane basore kuko cyane dushaka yuko ijwi ryacu ryumvikane turi mu bikorwa ubwo bikorwa rero babibafashemo bashobora gufasha batanga inkunga ibikorwa babikore babikorere hamwe batsimbataza amahoro kuko baragisomoye rero namanibuka yuko n'igihe cy'ingwano twarakora imigambi turi hamwe na kimwe ibyo by'amoko ntacyo byatubwira ubitatuza ko tuguma turi ku kizi hamwe ndifuza ko umutima uguma uriho kuko mu bihugu byose ku isi mbona barashyize imbere imigambwe umuntu agakora umugambi umwe gusa n'abanywanyi biwe ibyo rero ntibikwiye rero nifuza iterambere rya bose utarambye ubwoko cyangwa umugambwe ugerageze uraba abakenyezi bose ko barimo aho niho nushima igikorwa twaharaniye cyashyize ku kizi
Professor Pierre Ndayiragije muri mu gisagara cya San Diego aho muri California muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndabashimiye cyane rwose
ndabashimiye cyane Frederic ndamukirize n'abarundi basumbirije
nawe Professor Marie-Louise Mbarechako muri Utare mu gihugu cy'u Rwanda ndabashimiye cyane rwose ku kanya mwatoye kugira ngo mwaganire na Radio Ijwi ry'Amerika
ndagushimiye na cyo cyane kuri uyu mwanya wampaye kandi ndashimiye n'abatwumviriza urakoze cyane
turabashimiye namwe inshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro muri Sangacyo umunsi mugire amahoro n'umugoroba mwiza
muri Sanga Muri Sanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika
mbanje kuramutsa watumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kuri kijwi rya Amerika huri hose haba kuri radio kuri telefone no kuri mudasobwa nawe turagutumiye tuziheze uraraje twe buri munsi saa 10